Ijwi rya Amerika. Murumva radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ubu muduteza amatwi mu Burundi kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice 3. Nshuti zacu, turabashuhuje cyane, mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi, muri Sanga, Facebook, VOR radio yacu, WhatsApp, 1 202 441 931. Nk'uko mubizi, umuryango w'Uburayi bwunze ubumwe urashaka kuganira na Leta y'u Burundi ku kibazo cyo kubahiriza amasezerano y'ubutwererane n'ubuhahirane yitwa amasezerano ya Cotonou. Ayo masezerano ahuza umuryango w'Uburayi bwunze ubumwe n'ibihugu bya ACP, ni ukuvuga Afrique, Caraïbe et Pacifique. Naho Leta zunze ubumwe za Amerika yahagaritse by'agateganyo Uburundi mu masezerano y'ubuhahirane yitwa AGOA ahuza Afrika na Leta zunze ubumwe za Amerika. Ikibazo rero ubu ngubu ni iki ngiki: bene ayo masezerano yose n'andi anyuranye y'ubuhahirane y'ubutwererane afitiye ibihugu bito bito bikennye bifite intege nke nk'u Burundi izihe nyungu? Ni izihe nyungu ibyo bihugu bikuramo? Ese ahubwo ayo masezerano ntiyaba ahisha ikintu kimeze nka mpatsi ibihugu? Ni ukuvuga mu Gifaransa ibyo twakwita neocolonialisme déguisé. Ibihugu bikennye se byakemura bene ibyo bibazo gute? Ibyo rero nibyo tugiye kuganiraho muri iki kiganiro muri Sanga. Umushyitsi mukuru ni umushingantahe Zeno Nicayenzi, ni umuhinga mpanuzwa jambo mu byerekeye ubutunzi n'iterambere. Ubu ngubu aba muri Canada, ni umurundi. Zeno Nicayenzi ni inararibonye, yabaye umushikiranganji wo kwivuna abansi mu Burundi mu 1961, nyuma yakoze n'indi mirimo itandukanye myinshi ikomeye mu buyobozi bw'igihugu, ndetse yanditse n'igitabo cyitwa Aide toi, l'honneur t'aidera. Tuvuze nko ku ijambo kurindi, ni nko kuvuga ngo ifashe ibihugu by'amajyaruguru cyangwa se ibihugu bikize bizagufasha, ariko ubundi nyakuri bishatse kuvuga ngo akimuhana cyangwa se akarimuhana kaza imvura ihise. Nabatindiye rero, nagira ngo mbazanire umushyitsi mukuru, umushingantahe Zeno Nicayenzi. Zeno, muraho, murakomeye?
Amahoro neza ya Kamiri.
Murahumeka neza
cyane rwose.
Aho muri Canada ntabwo muratangira gukonja?
Rindira gato y'ubusa. Ibintu bizoshoboka.
Nuko. Ndabashimiye cyane rero nyine ko mwatwemereye kuduha ibisiguro kuri bene ibi bibazo akenshi na kenshi rubanda baba batumva. Ariko mbere yuko dutangira iki kiganiro, nagira ngo mbasabe tubanze dutege amatwi ambasaderi w'u Burundi hano Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Bwana Ernest Ndabashinze, ku kibazo cya AGOA. Ni mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije. Ntabatindiye, nimwiyumvire.
Uraje umugambi AGOA ngene umeze ushika uno munsi? Igihugu cy'u Burundi nta kintu na kimwe cyashora muri Amerika, nta kintu na kimwe. Umugambi waduha ko inkuze akoyoko kumva nyinshi kubera ko Amerika ari kure, kubera yuko tutari bwitonye bikwiye kurongera turonga ibintu dushaka kugurisha muri Amerika. Ariko kandi si Burundi gusa. Mu nama irutse kubera muri Brazil ku itariki 24 z'ukwezi k'umunani, yahuza abashikiranganji bajeje ubudandaji b'ibihugu vya Afrika n'umugambi AGOA hamwe n'Abanyamerika, basanze koko uwo mugambi kuva hagiye 2002 shika uno munsi. N'ibihugu bike cyane, ibihugu bike cyane gose ubwo uwo mugambi waragiriye akamaro.
Ambasaderi w'u Burundi hano i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ernest Ndabashinze, ati AGOA ntabwo ifitiye akamaro ibihugu byinshi bya Afrika. None ayo masezerano koko y'ubuhahirane, reka tuyicarire. Bwana Zeno Nicayenzi, ko mwicariye iki kibazo mukacyandikaho n'igitabo, bene aya masezerano igihugu nk'u Burundi kiyafitemo izehe nyungu?
Igihugu cy'u Burundi kirafise amasezerano ya AGOA. Ni ukuvuga ko u Burundi bushobora gushora ibidandazwa muri Amerika ata kori, ata musoro, tax burinze gutanga. iryo rikaba ijambo. Ijambo rya kabiri, Uburundi bushora iki ubu muri Amerika bukurikije ayo masezerano? Uyo aserukira icyo gihugu cyacu avuze ati gushika ubu nta bintu byinshi Uburundi bushora muri Amerika, ariko tubirahaye umuntu akubwiye ati ndakorohereje urashora ivyo wimbura iwanje, ndaguhebeye umusoro, ndaguhebeye ikori, maze ushore bitakugoye. Niba atavyufise ubu itegure isuganye rabirya rabino uti e ibi iyikawa ndashobora kuyihingura gato ngashobora kwishora mu mangazini za Amerika nkuko biri mu bihugu bimwe bimwe bimeze nk'Uburundi, nshaka kuvuga u Rwanda. Jewe ndaraba ibidandazwa byo mu Rwanda bishoka, simvuze muri Amerika siyo ndi, ariko hano mba
muri Canada,
muri Canada ngikawa kugira ngo mbone ibijumbu, ibijumbu kurya biri kurya babisoroma ngira no kubironga ntibabironga, bagabishira mu ndege bikarabigeze muri Canada. Nitangaza
ubundi abarundi n'abanyarwanda bakibonera ibijumbu
niho nigitangaza. Aha tuba tukarya ibijumbu by'i Burundi ni Rwanda,
kandi Canada na Amerika, leta zunze ubumwe za Amerika ni kure nkuko ambasaderi yabivuze, hose ni kure.
Ariko nkabona ibintu ipiripi, nkabona ibintu ibi bisanzwe.
Noneho
ubwegeranije
ikibazo rero ubwo noneho kiri ku Barundi,
ikibazo kiri wacu, ikibazo kiri muhira, ikibazo kiri kuziko.
None se bwana Nicayenzi, twavuze n'amasezerano ya Cotonou, nayo n'amasezerano ubutwererana ariko harimo n'ubuhahirane, no kuvuga ubucuruzi. Yo mu magambo makeya, Uburundi hari inyungu bubonamo?
Ivyo ni harimo inyungu zikomeye. Inyungu nuko dushobora kuhagarara kuri ayo masezerano ari ya Cotonou ari ya Goa, kugira ngo dushore ibintu nibisanzwe nibisanzwe, kuko ibihugu vyino ari Amerika ari Canada mbona birakunda ibiterwa ivyimburwa ivyo bisanzwe twebwe tutabona, ariko abantu bamwe bamaze gushikako raba Kenya, raba Uganda, raba Tanzania. Ega utagize nka mwene wabo agira nk'umubanyi, nitwisuganye turabe ivyo bintu vyacu dufise tubidandaze tubishore, kange duhamagare abo banyamerika abo ba Canada baze kuraba kazuba kiwacu. Nitwebwe twiboshe,
none se
bariya batuboshe?
Yego, none se niba bimeze gutyo, ibyo bihugu bizi intege nke dufite ku buryo bidushyiraho imbaraga nk'u Burundi ubu ngubu bwatumiwe, ni nko kuvuga ngo nimuze nimuze, ntabwo bushobora kwanga bwanze bavuga bata amasezerano y'uko tuntu mwayavuyemo barabuhamagaye Buruseli ku mbaraga. Ibyo se bishatse kuvuga yuko nabwo intege nkeya ari twebwe tubyitera? Mbese icyo nshaka kuvuga ni twebwe dukurura izo ngufu nyinshi cyane zikatugwaho?
Urabona iyo umuntu abana ni n'umuryango w'igisata, umuryango w'igisata n'umuryango urimo abantu benshi, aba umugabo yabyaye abahungu benshi b'intwari akabona numwe arimenya mu migenderanire yawe nabo n'uwo muryango w'igisata akamenya ingene baganira kandi ari nyakamwe kandi nyakamwe inyagimwe umuntu niko vyamye na kera yamye ari magiriranire n'uwundi ariko ivyo bihugu yego bishaka ko bigendera kubindi ivyo nivyo kandi burya abantu niko bameze ninka niko zimeze ni giti kiri mu ishyamba cyama kigomba kubona kazuba kurusha cyakindi kigufi kiri munsi yacyo tumenye ko mu byukuri mu migenderanire ari kibazo cy'ubuhinga n'ubwitonzi ukoresha kugira ngo wawunda kurusha ingufu n'itunga ntakuvune wewe ni muganira abone ko nawe uri umugabo nawe n'ukuburi wawe nugire neza intwaro yawe nugire neza ibyo utunze ariko amaze kuza akakubwira ati yewe jewe ndabona ko ntugira neza ibintu bya igihugu cyawe uri kigendera ku mategeko
bwana Zenoni Chahenzi nagira ngo mumbabarire noneho dufate abanyagihugu twenye kwigomba mu ijambo nabo ubwabo bibarize cyangwa se batange n'ibibazo nako batange n'ibyiyumviro byabo nagira ngo rwose munyemerere tubanze duhamagare Chris Chris wiriwe neza
mwiriwe neza
urakomeye
ndakomeye
uri hehe
ndabaramutsa nange
yego
ndahibujumbura
ye
ndahibujumbura
ye nuko ufite ikibazo
ndamukiza n'umutumire
arakumva rwose
urakagira amahoro
yego namwe bo nashaka kubabaza kuvuga ntwe uko mwese abarundi muri hiyo hari ntumukora bigatuma bihe icyubahiro ibyo bihugu mwagiyemo aho mwugarutse no mugakora natwe ku Burundi tukaronka ibyo tujya dushora ako kara akambere akabazo kandi nkavuga nti none izingingo ibihugu rutura bifatira u Burundi ni urukundo badukunda cyane rwose ko mbona uko umunsi uhera uko uwundu zariko ingingo zihindagurika tubona umwenga ntizorohereza ntako batagira bita muzi kubagira iki kugira badufatira ibihano nkabaza kandi ingaruka z'iyo ngingo nyakubahwa Obama yaheruka nko gufatira u Burundi ingaruka zayo zizoba nyinshi cyane ku buryo kumengo nibyo twashora hiyo sinzi nkeka ari ikawa nayo nyene turima dushora duheruka tuyema tutaheruka no kuyinywa turimira abazungu mengo ni bwa bukoloni butarahera mugako ako karaka kabiri aca mbaza nti bwabo bazungu bobo si kugira biyugururira isoko bashoramwe amabombe atani kori ko mbona umengo uravye muri politiki ingene bamwe bagirizanya ati aha leta bakayagiriza kuri abanyagihugu abo barundi bahungiye hanze mwino minsi ivya politiki leta nayo ikumi bagiriza uti nabo baguma baca bajya imfashanyo za leta igenewe abarundi
Chris urakoze yego ndumva ibibazo byawe byumvikana urakoze hanyuma duhamagare na Abdul tube dufasha abo ngabo babiri hanyuma tuze gufata nabandi Abdul wiriwe neza urakomeye
turakomeye turashima Imana
wowe suri hehe Abdul
jende ujumbura
ye ngaho nawe tanga ibibazo byawe
iki kibazo ufite nagomba maze mutubarize uwo mutumire uwo ambasaderi
ubazara kumva
serukira Burundi
oya we ntabwo turi kumwe ambasaderi userukira Burundi we ntabwo turi kumwe uwo turi kumwe n'umuhinga witwa Zenonda Nicayenzi we n'umuhanuzwa jambo mu birebana n'ubutunzi n'iterambere niwe mushyitsi mukuru none nimba nta kibazo rero mufitiye
noneho ndumva kibaye igitekerezo ariko se kwiriya nyishu itangwa hariya arasa n'uwerekana yuko umenga byaba ibyo shyiraho amatake byari bimaze mu gihugu cy'u Burundi ukamenga noneho n'ibintu byavuyemo bakuyemo kubera atacyo byari bimaze
urashaka kuvuga ibyo ambasaderi yavuze
ndumva baramutse bafatiye ibihano ku kintu runaka bagakuramo cyangwa se bakagira gutya birumvikana ko haba hari ikintu runaka kitagenda neza niyo mpamvu abarundi bari bakwiye kuraba nimba igisubizo kibaye kiriya bashobora gufata none ingingo kubindi bya bisisa kamaro cyangwa se bya bisisa kamaro ku buryo bukwiriye kuri iki gihugu. Niyo mpamvu nje nkuko ndabibona abarundi bari bakwiye kwisubiraho abo bategetsi noneho bakaza barakoresha n'amajambo yubaka bakerekana akababaro bakerekana ko bahombye ariko ntiberekane yuko umenga ntacyo bimaze ibyo nibisanzwe kuko
bakoma
berekana ko ari bisanzwe bizaba biteye ubwoba cyane kandi n'abanyagihugu baguma bahahombye.
Ye Abdul urakoze cyane turagushimiye ku gitekerezo cyawe ahubwo bwa Abdul nta kibazo abajije reka tuhamagare na Emmanuel turebe nawe nimba afite ikibazo. Emmanuel wiriwe neza?
Amahoro cyane.
Wowe uri he Emmanuel we?
Bo ndi Bujumbura mpagaze Bujumbura.
Ye hari ikibazo ufite?
Kibazo ahubwo ni intererano.
Mhm.
Yore rico nagomba mvuga bwa mbere.
Mhm. Ari kuvuga uhina.
Hallo?
Uvuge mu magambo make uhina.
Yego yego.
Mhm.
Twebwe twebwe ngaha mu iki gihugu cyacu.
Mhm.
Kwa nk'abategetsi bari bakwiye kubona yuko kananira abagabo bujyana. Ye. Kuko uri kuraraba ibihugu byose biko biradufatira ibihano.
Mhm.
Izo ni nk'ubuzo nto bahera ko gufata kugira barabe yuko hari ukwitebuka gushobora kubaho. Mugani urabona yuko abategetsi b'iwacu nabo batabongera ikibi mu kindi mu kuvuga yuko ayo masezerano bari basinyiraniye atacya amaze. Ibyo rero byose bidusubiza ubwo n'ibihanure bo nyine barabe ukungene bashobora kuyaga nabo batavuga rumwe hanyuma ibintu bigasubira mu buryo kuko iyo abantu bamaze gushamirana Uburundi bwamye bucungwa n'ibiganiro nayo ibi bavuga ngo bashinze umugwi ngo wo kuganira hagati yabo nibarondera umuhuza hanyuma kuko hayaga impande zibiri zishamiranye nta kuntu wo yaga nabo umuvuga rumwe ahubwo kwari ukujyagura gusa.
Emmanuel urakoze cyane ku cyiyumviro cyawe n'intwererano yawe. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ikiganiro muri Isanga. Bwana nicaye nzi rero mwumvise Chris ibibazo yabajije ndetse n'ibyiyumviro bya Abdul na Emmanuel noneho ubwo mwababwira iki?
Tubanze wabanje Chris.
Yeah.
Yavuze ati mbega abo bantu bavugira hakurya batoza hano kugira ngo badufashe kurondera ngene twoduza ikivi cyacu ngaha twebwe turi ku kivi. Jewe ngira ngo ubu ntibigoye n'ukugora gufasha ubu turinda kuba mwicaranye n'ubufasha urashobora kumufasha ku buryo bwinshi kandi kuva ngitangura gufasha igihugu cyambyaye kikangira umuntu kikanyigisha emwe n'ubu ndiko naha ndiko n'iri jambo n'ugufasha ntatere n'indererano nk'iyi nyumugihe yo yakira neza byonshimisha. Nuko iyo ngingo hanyuma rero Kristo yavuze ati erega aba bantu basana baturemera basana n'abagomba kuturemera ibyo tutitura. Oya burya umuntu bwiwe burihabwa nta gihugu na kimwe kizoguha nifashanyo n'amazi wewe atacyo wifashije n'Imana ngo urabona yaduhaye byinshi ntishobora kudukiza tutikijije n'umwana urya mwana kugira ngo avuke ategerezwa gufasha nyina kugira ngo avuke. Ari umwana rumwe n'urya mwana yonga ategerezwa gufasha nyina kugira ngo amwonse. Wewe utifashije mu buzima bwawe aho ugeze hose uri igihugu hoho rero n'ibindi bindi kuko muca mugongana n'ibindi bihugu hari ibyo munganya inguvu hari bigusumbya hari bibasumbya muri benshi ibyo bihugu ubu twese turi hamwe. Ni intambwe ikomeye kuvisa ikiremwa ntaho ryari ryaboneke ko isi yiyunga nk'ubu ariko iyo si yiyunga nk'ubu yiyunze nk'ubu hari ibihugu bikoma komeye kwisi bica byigarurira itunga ryinshi kurusha ibindi. Hari ibihugu byinshi bitungishwa n'ubukene bw'ibindi bihugu. Abakene barafasha gutunga abatunzi kandi niko vyamye. Hari aho abantu batunze ibyo bihugu bitunze bica byigarurira itunga ry'ibyo bihugu bakabaterera udufaranga twindisha ndikize ntibagira aho bagera, ariko bo bakabandanya baduga bakaza kudufasha bakaza kubifasha bikava ukuntu ibyo bihugu ubu biriko biratera imbere. Akarorero, Amerika irakunda aba ibihugu irakunda kugendana ubu n'ibihugu biriko biratera imbere biriko biriteza imbere bitayisaba ifashanyo nimwe. Raba nka Korea y'Epfo ni igihugu gikomeye gicuditse na Amerika
kandi cyifashije cyane,
kandi cyifashije ndetse mu mashami amwamwe yitunga ry'isi. Icyo gihugu kirarusha Amerika, kiragitambuka cyangwa bakaresha. Afrika ni kenyere ikore imenye ko atamuntu afasha uwundi atifashije. Urya aza kugufasha abarondera ukuntu yifashe iwawe.
Ariko se bwana Nicayenzi, hari nk'igihe nigeze kumva ikintu igihugu kitwaga Zaire cyagiranye amakimbirane n'Ububiligi. Noneho rero abazayirwa bajya gusobanura mu Bubiligi yuko ifaranga rimwe ry'Ububiligi ryitwa ngo ni imfashanyo rigiye muri Zaire, ahubwo ryunguka amafaranga ane asubira mu Bubiligi. Hari nko muri 78 niba nibuka neza.
Yego.
Ntiharimo desekiribo.
Kamirindi. Unshiriyaho narondera. Ivyo tubimenye ko ibintu twakurikiye, inzira twakurikiye twebwe abanyafrika n'u Burundi rero burimo bwobwo n'ibindi turi muri iyo nzira. Ni imfashanyo Kamirindi, simvuze ingurane. Imfashanyo baguhaye igihugu kina kiguhaye imfashanyo gica kirungika umuhinga aza gukoresha iyo mfashanyo muri icyo gihugu cyayihawe,
kandi akaza hembwa amahera menshi cyane.
Ya mahera jewe narayiharure, wewe uvuze ibyukuri nanjye jewe naravyiharuriye mu 1998 ndabiharurira leta y'u Burundi ndabisabwe n'umushikiranganji uhiyaga cya leta ngo ndabaharurire ingene imfashanyo n'ingurane zifasha itunga ry'u Burundi gutera imbere. Ndaharura mpera ku murindi ndaraba imfashanyo icyo bita imfashanyo ayo mafaranga baduha gusa tutariha. Ayo mafaranga ndaraba ingene bayaduha abaza kuyakoresha iwacu. Abanyaburaya barya bigisata cy'abanyaburaya Union Europeenne amakompa ibiro byabo nivyo biza gukoresha iyo mfashanyo turonze.
Nibikoresho, ibyuma, amamodoka,
n'ikintu cyose bacha baronde babisaba bacha babigura iwabo. Nta kintu na kimwe badushore badusaba batugurira mu Burundi.
None zubwo ntabwo bivuga yuko ahubwo amahera atigera ava no mu Buraya ahubwo agumayo. Niba bavuze ngo barayatanze
80% ahe n'impembo yabo bantu ni birya biro biza bikurakuranwa bite ngo umweje gusuzuma ngene vyagenze wunda kamukurikira wunda kaza wunda gaso birya bitwara 80% y'amafaranga aya baduha yifashanyo. Simvuze rero nyakugira Imana, simvuze ingurane yo rero n'ikindi bakuguranya amadorari ijana naya naraharuye amadorari ijana ubwa mbere bakuguranya ayo amadorari ijana utegerezwa kuyasubiza ijana shira ku inyungu shirako noneho muri ayo mafaranga shirako iyo nyungu uza gusanga ayo madolari ijana mirongo umuna mirongo umunani kwijana kuri ayo madolari no kuvuga amadolari mirongo umunani kwijana bakuguranye usanga nubundi yakoreshejwe n'ibiro ni kompanyi y'Iburaya kandi kenshi iva mu bihugu byaguhaye ayo mahera ikaza gukoresha ayo mahera y'ingurane iwawe asubirayo ku muri 80% shira ku inyungu ayo madolari jana batereza kunguka ko uza gusanga we watakindo sigaranye
ahubwo wahombye
wahombye cyane cyane wahombye kuberako atakintu kinini bagura bakurangurira mu gihugu iwawe nta nikijumbu baharya barondera irya ziwabo zikaza ibitoro sivyi wanyu biva handi iyo kompanyi ibigurisha mu Burundi ivi wabo ugasanga mu Burundi nta kintu na kimwe iyo ngurane yatumye hatera imbere nta n'umuntu mukuru ategeka kumbure uwo mugambi uwo mutegetsi nuwo ava mu mahanga iyo mashini yavuye mu mahanga abo bahinga bandi bavuye mu mahanga uburundi ntacyo busigarana
noneho niyo mpamvu Chris avuga ati ese nimba bafatana ibihano ati nurukundo bakunda barundi
oya ivyo ivyo ndavyumva surukundo bamwe babigira kuko kubera aho ibintu bigeze ubu iyo migenderanire nababwiye ubu twinjiranyemo iyo migenderanire isaba ko ivyo bihugu bivuga biti mwebwe mudakurikije amasezerano twasezeranye Cotonou mudakurikije agateka ka muntu mutubatse igihugu kigendera ku mategeko ubutungane mudafise ibimenyesha makuru vyigenga mudafise intahe y'ukuri idatamikwa ijambo mudafise igipolisi kitahohotera abanyagihugu mudafise twebwe ntidushobora kwemera kubandanya tubaha iyo fashion twahora tubaha ivyo tukabisinya twiyumvira ko keshi byoroshe ari kubisinya bigahereraho hari ibihugu babifitiye inyungu ivyo bihugu bindi aho bigaca vyirabira hirya kandi atakintu na kimwe biriko birakurikiza mu gateka ka muntu abamenyesha makuru bafunzwe nk'i Burundi ahandi ariko bagafata Burundi bakabuzingazinga bakabugira ubusa
kandi hari ahandi batitayo naho hari amabi
harya ni ukuvuga baba bahamotere ya gapetroli wambaye rubanza aho rero yaba bafata ibihugu kimwe Arabia Saudite ntabwo subiye kubaha bwa kera
kubera iki
kubera ko abo bantu ayo mategeko yose ngo agateka ka muntu ngo agateka k'abakenyezi ngo agateka ka ngo amatora ivyo byose ntibazi ningene babivuga
abakenyezi muri Arabia Saudite nta nubwo bafite uburenganzira bwo gutwara imodoka
ndakugira imana ariko kubera ko icyo gihugu gifise itunga cyishi mifize iryo tunga bose bagaca bakoma amashyi
ntibabyiteho ibyo amabikikora ntibabyiteho
reka
bakareba Burundi bakabuzingazinga
hari bihugu bimwe bimwe bifise ibitoro ivyo bihugu ayo matora wumva vugwa muri ivyo bihugu hatora mu vyukuri urya afisi kompanyi ya petroli urya mukuru w'iyo kompanyi wa petroli ni watora umukuru w'igihugu naye abo banyagihugu ntibazi niyo bimeze nuko petroli imeze bumva bivugwa ne bari mu kigunda bari mu bintu by'inzu zidashoboka ubwigenge butabaho amatora nibihendwa abana ngo inakuru ngo numukenyezi bakabahenda bakababwira bati muri igenga batigenga nabusa hategeka umukuru w'iyo kompanyi ya petroli iri mu gihugu kinaka ni watoru mukuru w'igihugu akamushiraho kurya abashiraho igiheko mu gikingi cirembo.
Noneho mu magambo makeya abagaba bafashe ijambo batanga n'intwererano cyangwa se ibyumviro byabo haraho bagarutse bavuga bati none se kuba ubu nk'Amerika ihagaritse Burundi murago wa hari cyo Burundi buhomba hari cyo mbese butakaje
Amerika ntakihomba
naho Burundi
kuko Burundi burahomba Amerika ntaki nese gituma ubona je bihugu bikubita Burundi bivuye inyuma kuko Burundi ntibuvuga neza bamwe baravuga ukuntu kutariko bamwe bakaja mu bintu bisa n'ukumenga nabiga muri izo z'imigenderanire. Amerika ntakihomba kuko Burundi ntacyo bushora ibintu bikeye ariko byari gufasha Abarundi gushora utwo tundu dukengera kandi dufise akamaro mu bindi bihugu ariko ibyo bisaba ko Abarundi baca ubwenge bakamenya ingene babaho neza ubwa mbere mu gihugu hagati bakamenya itunga bafise bakabaza gutahura icyo kintu akaziri kaziririzwa umuntu ategerezwa kwimenya akagira ati nta mugabo yubakira uwundi byo ndavyemera kandi na barako bamara vyemera ariko aradutererera akavuga ati yemwe tegura igihugu cyanyu gitware neza gitware mu butungane rekura ibinyamakuru bikore cyewe mutabigize nzohava tuvavanura nitumwumvirize ariko aradukebura ntariko araduhata biri kubiri mugabo ibyo bigasaba ko wewe uri umugabo ukabigira n'ubugabo ukerekana ubugabo ntubishyemo ubwana oya ntubishyiremo gushavura oya yushavura cyane kuko wewe ugiye umuntu agiye akujyanye mu tribunali ugatangura kuvuga menshi wewe uratsindwa kandi wari ufise urubanza kumbure banza twumvirize ibyo baturega tugaruke imuhira turabe ngene dukora twikosore hanyuma tumenye ngene twisiga.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda nshuti zacu nagira ngo mbibutse yuko muteze amatwi ikiganiro muri isanga umushyitsi mukuru n'umushinga ntahe Zenon Nicayenzi yanditse igitabo cyitwa Etoile au Nord Tedra ni umuhinga mpanuzwa jambo mu byerekeye ubutunzi n'iterambere. Kuri telefone dufite Gaspari n'abandi nka babiri batatu bane duhere kuri Gaspari. Gaspari, wiriwe neza?
Wiriwe.
Urakomeye?
Ndiko ndakomeye, sinzi namwe.
Ye, natwe turakomeye. Uri hehe?
Ndi mu Ruyigi.
Yego, ngaho nawe bazi ikibazo?
Ye, ikibazo nani mfise ni gikurikira kuri zerekeranye imigenderanire y'u Burundi n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri umugambi wa AGOA. Naya amasezerano Burundi bwagiriraniye na koto na Union Europeenne y'ikotoni.
Yego.
Mu Burundi muri make murumva baduha amategeko ngende kwa kugira ngo turaye uko tubikurikije turaye uko izo bihugu byadufasha mugabo murabona yuko iyo ishitse tukabirenga izo bihugu iyo migendere atatu ufitaniye ihakwa kugira ihakwa guhagarara. Muri make haro imigani y'ikirundi akunda kuvuga ati nyamuburi kimuhano niwe nyamuburi ikimuhamba. Muri make rero urumva tuhaduke kuza turakurikiza izo mpanuro duhabwa n'ibyo bihugu bigenze tukabona yuko atari abasi b'iwacu ahubwo tora izo bintu badusabye tukabikurikiza intererano yanjye ari nk'iyo.
Ye, urakoze cyane. Noneho duhamagare Kagaye. Kagaye, uraho?
Yewe, izo zene yapfuze je numvise ari ukuri. Ni ukuri cyane, ntugomba duteza amashyi abo bantu badufasha bo hanze kuko ntibaduha imfashanyo za gusa, baduhereza imfashanyo tuzosubiza kandi tukazisubiza ku mayentere menshi. Wana nishini nagobanda musa. Nishini nagobanda musa we. Ni yegere leta. Aba hinga mubzi butare turahati. Tuwara vjizi. Yegere leta. Muburundi dufisi butare buinchi. Na mubuwa ugea mulibu jumbari la. Tuwasisa matere la. ugiye ikabarore cyase makoruta ugiye mu kibitoke imuyinga cyase inza ha izi zose zisha kudutunga kandi tukabaho tuti tutari bipanda nawo bazungu
niyegere leta hanyuma yimarira iki
uti
iyo ushatse kuvuga ngo niyegere leta no kuvuga ngo ayimarira iki
eh leta kubera wari muhinga mu bintu by'ubutunzi
ayihanure
ubu abahinga mu byo butare
eh maze ayihanure
ubu bakorana
yeah urakoze cyane
hanyuma yego ugeza gese yego murakoze na
duhamagare Jean Baptiste wiriwe neza
naguhaye mwiriwe ndaramukije n'abarundi bose bakarumviriza icyo cya America
ye ndibwira ko bakuva kandi bagushimiye wowe uri hehe
cyane ni ngahi ujumbura nyene ubu mpagaze muri karitsiye imwe bita mucarama
yego ngaho nawe terera
yego ubwa mbere ndaramukije n'uwo mutumire Zeno ndi umwe mu bantu bakurikiranye cyane kuva muri 93 kurinda daye mugabo jewe ndibuka uyo mutumire ko ari umuntu hagendanye n'umuhisi twa Gasore
yego
kugira ngo igihugu cyacu cikukire kugira ngo tugire ibendera ryacu riduge ry'ababirigira imanuke nuko habaye abantu babagabo cyangwa abantu babashinga naho ibivana nuko umwe wese abivuga ikibazo cyanje rero je mfise ubwa mbere no twaze tubiri akabazo ka mbere nyakubahwa Zeno nicaye nzi sindi ko munyibuka je n'umuntu batazira kaburungu jewe ndibuka yuko wewe mugendana na kwa Gasore warubise cyo wamuhanura kugira igihugu cyacu kironka ijambo tugira intahe mu makungu none ubu nyakubahwa mutumire nibyo baradufasha kandi wavuze tuti umuntu wese nagira ijambo mu rugo rwiwe none ubu ko mbona umengo America ishaka gufata ibihano iciye muri Agoa ku ruhande rw'iwanyu mwebwe cyane ku ruhande rwa leta ibyo bariko baravuga nibyo mbega igipolisi kiriko kiranyanyasa abanyagihugu mbega igisirikare kiriko kirakora nabi gushikaho America canke Barack Obama imvukira yo muri Kenya mubizi neza yuko ibyo mu Burundi canke ibyo muri Afrika bizi ubona yuko ibyo bintu bashaka gufatirako iyo ntererano niyo canke siyo kuko hamwe umwoda muravuga gucyo ngo nuko bodufasha kugira ngo twemere dukoregwa amakosa canke twemere nk'abarongozi bakorera amakosa abanyagihugu mwebwe ntabwo mubona ko aho hantu igihugu cyacu haba gisubiza muco no kwita nk'igikorone kuko bosanga umengo turiko turatwagwa n'igihugu iki n'iki kuko baca umugani ngo uhugu usumbye bijumba gutwarimbwa aka kabiri kanyuma
yego komeza kaburungu
ego twebwe turi ngaha mu Burundi abarundi jewe sindigera jewe kuva kuri ndadaye nari nabaye umukuru w'umutumba gushika mbere muri 97 ndazi ibintu byo gutwara mbega aba bantu beko baravuga ahantu ibihugu bimwe bimwe biriko birasa niko byo kwivanga mu butwarire bw'igihugu cy'u Burundi batarahamagara umukuru w'igihugu cyangwa ngo bahamagare izindi nzego babanze barabe neza ko ibyo bintu babwirwa n'abantu bamwe bamwe cyangwa abantu babahenda ati ibi n'ibi kandi atari ibyo bagacabikurikiza ni bande bafise inyungu muri ibi bintu by'u Burundi haba kuri leta cyane ku bantu babaha makuru kuko ndibuka yuko ibintu yako barafata ibi bintu bisunze ko womengo mu Burundi biracika kuko umuntu atari hari
ubundi
ko ndatembereza imoto
vuga muri make se hanyuma wanzure nabandi bafata ijambo
yego murakoze muri make akanyuma nashaka ndamusabe uwo mutumire Zeno kuko Burundi arabuzi nimba nawe atagiye yahunga ngira yoba yagiye wewe kumvuza akazi
yego
nta kuntu yovuga ukuntu Burundi bumeze ntabeshe avugisha ukuri nkuko ndamuzi ko ari umushingana nawe mengo yahora n'umunama w'abashingana n'isinzi ko bakirimwo akavuga ati ibi bintu bavuga ibi bintu mushaka gufatirako nibyo cyanke sibyo nimba naho atari ibyo akabibabwira badufatira ibyo bihano kuko bisunze ko bashaka ko tugenderako mugabo naho nimba naho atari ibyo abakebura abwira ati mwebwe mwamakungu mwe abanyamahanga mwe ibi bintu sibyo barabesha murakoze
Jean Baptiste batazira kaburungu urakoze nawe noneho duhamagare Olivier turebe nawe nimba afite ikibazo Olivier wiriwe
Yiriwe Thomas.
Nawe baza akabazo kamwe hanyuma duhe umushyitsi mukuru ijambo.
Ego ndatwaye umwanya munini.
Yego
mu Burundi kandi ari shere yuko ari mu Burundi. Ndakunda igihugu cyanje ariko ndababara cyane gose agahinda kakanahe mutima. iyo mbonye kuva turunga independence twama muri zuguru zuguru zibi nabiri ya tutigira dutera imbere n'ivyo ndo kwita nka malediction kubera ibintu dufise muri kino gihugu ejo ngo ngegwe nyine narazivugiye natumye mutumire aho yavuze ubutunzi butandukanye bwuzuye bunyagara ngaha muri kino gihugu cyacu
yitwa Jean Marie
ariko kuraba ugasanga tuguma muri bwa bukene politiki ya madatuteze imbere tugabanya igihugu tukababara cyane no nagomba kumubaza rero umutumire nka zino ndazikora umuhinga akomeye kandi y'umuhumure azi bya kino gihugu yabikurikiranye igihe kinini yanabaye no mu nzego mwabivuze ego nashaka atubwire turi kutoraba tubona umenga hari ukuntu ubaho ibintu bigeze kubera baravuga mu Barundi ngo niwe n'ikirago ngo avuga umugore ngo avuga ngo ikirago kiranyerera abona niwe n'umugore pardon mbona umenga bariko barahindura imigenderanire bava muri Occident bagira amatandase y'uko bashyigikiye bijya bihugu nk'Uburusiya Ubushinwa kuko turavye nk'ubutarenga usanga mu mamine hari abashinwa hari abaki hirya ndikeye y'umusonga ati twarumvise yuko yadandajwe ku mugwizatunga ishyirahamwe rishishe nko umutahe n'umugwizatunga wo mu Rusiya ariko agatanga muri leta ibice 25 kwijana hanyuma agatwara 45% urumva ndabona umenga hari ukuntu bariko barahindura imigenderanire bajya kuri iyo bloke no kwita oriental atari yo
Olivier gusha ku kibazo jya ku kibazo ufunge yego jya ku kibazo hanyuma usoze
yego nisoza nagomba ndamubaze ningaruka igihe mbi yobabona igihugu cyacu kizogira mu gihe by'ukuri tubatse kudufata inzira yo kujya muri iyo migenderanire n'ibyo bihugu nka za Iran Ubushinwa na Urusiya tuko tuzibise ko politike yabo y'igikomunisti nagomba aduha umuco kuri ibyo kugira tubere turamenya nka tegabanya igihugu iyo tuba turiko turajya
Olivier urakoze cyane nawe umushinga ntahe rero zeno nicaye nzi mwabyumvise ibyo babaza bati nimwegere leta muyihanure abandi batese ntabwo tusubiye mu gikoroni undi yatese ingaruka mbi nizihe noneho ahubwo munanzura twazivamo gute mbese niki ubu Burundi bwakora kugira ngo bugire ijambo nabwo umwanya ni uwanyu
ubivuze neza ubivuze amajambo make meza kandi atomoye uramfashije ubwa mbere harabagira bati mbega turasubiye mu gikoroni bihere kandi twararonse intahe turi muri ONU turi muri byose amashyirahamwe mpuzamakungu yose turiyo none turasubiye iyo twavuye jewe ndiyumvira ko igihugu cyose kibimenye kibimenyere nta muntu azogufasha kubusa atacyarondera nta muntu akorera ubusa ntibibaho yaba ari umusazi umusazi niwe akorera ubusa niwe azinduka yiruka ntacaza gukora nta muntu ashobora kuzinduka yiruka atagendagiye gukora ibyo bihugu byose birondera inyungu ariko inyungu ubu barondera mu bindi bihugu ni inyungu iciye mu guhanahana ibidandazwa ubwenge ubuhinga ngabo abantu ubu baronderwa ni bihugu biriko biratera imbere biriko birava muri ubwo bukene biriko biriyungunganya bizi gukoresha imfashanyo byaronse n'ingurane bagashirako nitunga ry'iwabo bari bifitiye ivyo bitatu bakabikoresha bonyene kandi neza bikavyara umwimbu ukwiye n'inyungu ejuru bikavyara umukingi n'umutahe bikwiye kugira ngo babishire mu yandi mahinguriro itunga ribandanye riduga ariko riduganwa n'abanyagihugu bonyene
mu yandi magambo ntabwo ari neocolonialism ntabwo ari igikoroni kigarutse
oya ndani je bakeneye abazungu ubu nta muzungu akeneye gusubiza ikindi gihugu mu buje ngo kimaze iki
ni inyungu ku nyungu nta kindi
ni inyungu ku nyungu ifaranga ku ifaranga abazogenda nta nta muntu ubu akeneye kuzana ikiboko ngo ryamenda gukubita umunani cyanze ngo ndagiye ndarungitse abasirikare gufasha gufata iyo gukinaka ati oya ubu ndisinkenerwa ubu murabe amakompanyi atunze kwisi kurusha yandi na makompanyi ayahe na makompanyi arenga ane atanu adandaziki adandaza ibi binyabwonko ordinateur abo nibo bafise itunga riri imbere ubu nibo bafise amafaranga batitura maze rero wewe uri muhinga nka Korea yepfo nibindi bihugu biri byo muri Aziya wewe bakaza ivyo cyumba bakaza kubikorera iwawe wewe ubwo ugashira mu uti nzanira ndabakorere nguyo ngiki gihugu kigiye gutera imbere ngiki gihugu batazona gitera batazona kifata nkubusa ugize uti jewe ndegeranije abantu banje ndababwiye umugambi dukore dukura amaboko mu mpuzu duheba ubuhimbiri bw'ukwiba leta bw'ukorakora mu isandugu rya leta ivyo tumenye gutandukanya isandugu ya leta n'isandugu ya
buri muntu ku giti cye
ndawuri bade mukaheba ivyo bintu mukakoranya abantu banyu mukabashira ku mirimo bose itegeko rigakora rigashingwa rigakora rigakurikizwa ubutungane hagize abaza kuyitwara bukabatunganyiriza bakabimenya hose mu makungu kwiwawe ubutungane bufise intahe koko
noneho rero ubu ngubu tuvuze mu magambo make gushyira imbaraga ku Burundi ngo ni mushyira intwaro iboneye ni mujye muri demokarasi mwemere itangazamakuru ryigenga noneho amafaranga muzayabona mbese babo babishakira inyungu zabo ariko bashaka koko ni inyungu z'abarundi nabo ngo babone amafaranga
ariko bayadukebura nyabura ibyo muri mwose ni bibi ntituzoza kubakubita ibibohu ntituzoza gufata igihugu cyanyu reka cyo tumarira iki ubu kuko ubu turi mu bukene butiturwa buca makara bugata umugani wa wa mwana w'abigeme yitwa Domitera Kiramvu n'ukuri ubu igihugu cy'u Burundi ibintu turimwo ntanuweza kuturamutsa ubu ntanuwogira ati mbega bwake mbega musagute mbega mwaramutse ka none mwumva mu by'ukuri byose bituvako biva kuri twebwe twisubireko hariho umuntu yavuze ati mwaratuzaniye intahe yo kwikukira muri 61 nivyo twayikuye mu menyo y'ingwe icyo gihe mu menyo y'ingwe hanyuma bigenda bigorana uno munsi ahubwo si umuntu aje kudushyira mu mizana y'igikoroni ni twebwe turiko turayishyiramwo aho batugaraguza agati sukuberabo n'ukutugaya kandi bari kuba baradukebura jewe ndazi ko barakobama adukebura ati mbega muri ko murantera isoni gira nkanje yeraba ndirabura mva muri Kenya hari iruhande y'iwanyu mbega ntaboza nabo ngo bagire ubugabo nkanje ukubona Barack Obama umwana wa harya iwacu harya hakurya abo umukuru wa Amerika igihugu cy'igihangange mu bihangange kibaho ati gira nkanje raba ibyo ndiko ndagira hano
none dufatiye ho ngaho harababajije batari ko se ndavuga nk'uyu nguyu Jean Baptiste batazira kaburungu ati ese koko umushinga ntaye zero nicaye nzi koko mu Burundi ubu ngo abapolisi bari gukora mabi bayakorera abaturage abasirikare bari gukora mabi arashaka ngo ku giti cyawe n'ubushinga naye bwawe ubyicarire ubyemeze
jewe ngira ngo sindi umwe sindi muri benshi bagira bati u Burundi bwarateye inyuma mu bintu byinshi kandi jewe ndabisoma hariho burya hariho umwotsi burya ni kimenyetso cy'uko inzira ikwirasha umwotsi si umuriro
umwotsi n'ikimenyetso ko harimo muriro uri kurato urate mutongora inzu yawe. Hamaze kubona ku mwotsi ibintu byakugoye usohora abana n'ibindi n'agashaka
n'amatungo byose
byose. None rero agize ati mbega bwira makungu nawe usemerere uti ivyo bintu mubarega sivyo ha emwe antumye ibintu bigoye. Jewe nsomye nkabona ko Burundi ari ubwanyuma ku isi mu rwego rw'ubutunzi bati igihugu ni igihugu cyanyuma kandi dufise ibintu kandi dufise abantu kandi dufise abantu bazi kurima bazi korora baza kahise abahinga ariko tukaba mu bihugu si mu bihugu byanyuma igihugu cyanyuma. Ha ibyo bintu nico bivuga mwa muntu igihugu cyawe utegeka ukabona ni cyanyuma isuzume. Isuzume
uwo ni wo muti
uwo ni wo muti ni wo muti banza wisuzume ibyo bakubwira bati ubutungane bwawe ntibwigenga ehera abo wewe ruswa ndirukimbi rwarabuze gihanura nyakugira imana wewe utegeka ntukorakore ikintu na kimwe cyitwa ifaranga ry'igihugu. Ntukorakore ikintu na kimwe cyitwa umusoro uja mu kigega cya leta
emera utungwe n'umushahara wawe
bikeyi. Ntiwubake ibintu by'amagorofa mirongo mu gihugu kirimo ubukene ngubwo. Wewe uri kurirega uri kurerekana ibyo urimo.
Radijwe rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda turimo turaganira n'umushinga ntaheze none icayenzi numushinga ntayo rwose kuko yabanye na Prince Rwagasore yaharaniye ubwigenge bw'igihugu yabaye mu nzego z'ubuyobozi z'igihugu zitandukanye. Mwiyumviye ibitekerezo bye igihe kitubanye gito cyane ndibwira yuko arahari muzajya mumwumva igihe cyinshi muzajya namwe mumwishakira muganire yabahanuye ati nimwe kubita gashyi ubwanyu ikibazo kiri iwacu ntabwo ikibazo kiri mu mahanga ubu ngubu n'ubuhahirane gusa abazungu ntabwo bagishaka kutugarura mu bukoroni icyo bashaka ni inyungu ifaranga kurindi tubone ifaranga namwe mubone ifaranga. Nshuti z'ijwi rya Amerika rwose nagira ngo munyemerere dushimire umushinga ntaheze none icayenzi nakagaruka mugira umunsi mwiza mukomeze muryoherwe n'ibiganiro by'ijwi rya Amerika.